Mandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri 10 na Jude Diane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Turashima Imana nk'ubunye yaduhaye aho tuba turaba. Nubwo ari inzu ntoyi turayibayemo uko unye ntitukiba mu ihema muri za hema bari baduhaye. Turadushima uko nyene uko.
Unumwe mu banyagihugu mu zone ya Buterere turi mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi ashima kugafashanyo baheruka kuronswa inyuma yuko inyuzurira ibateye. Iyo nkuru iri muze tugaruka ko handi hato mu hafi ya maradio yanyu. Muri kino kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi tunababwira ni iby'igihugu cy'u Burundi kiriko gisaba amisome kutarungika abasoda bacu mu Burundi. Tungere tubahinakanye ko kutubwira uko muri ko muhimbaze mwitegurira Noheli. Ako nubanza nkababwira muri make kunya mugiga imikomeye yatumye haba tsunami muri Indonesia ubimaze guhitana abantu bagera ku 281 hamwe n'abarenga 1000 bakomeretse cyane. Ivyo vyashikije n'ikigo k'igihugu kishinzwe ibiza abandi 28 gushika ino saha nta wuzirengero ryabo. Iyo nyamugigima yabaye ku nkombe ya Sunda ni mu turere dutatu turimo Lampuga iri muri Sumatra, Serang na Pandeglang mu gace ka Java mu burengero bw'umurwa mukuru wa Jakarta. Ico kigo kivuga ko iyo tsunami yononye ibintu byinshi birimo amazu, amahoteli n'amato agera ku 350. Indonesia yaheruka guterwa na nyamugigima ikomeye mu kwezi kwa munani uno mwaka. Ico gihe hafuye abantu bagera ku 2,500. Ishami mpuzamakungu gita ku mpunzi n'abimukira OEM ritangaza ko abanyafurika barenga 600,600 bapfuye imyaka itanu heze banshi ngo bapfuye bariko baca mu bugaragwa bwa Sahara berekeza ku mugabane wa Buraya. OEM isigura ko mu byo byatohoje banshi bapfiriye mu bugaragwa bwa Sahara, uraruko bwa Nigeria, umanuko bwa Libya n'uburaruko bwa Sudan. Ivuga ko abimukira bakoresha ayo mayira kugira ngo bashike muri Libya, urwinjiro rwo ku mugabane wa Buraya bizigiye kuronderayo ubuzima bwiza. Umuvugizi wa OEM Joel Milman asigura ko iyo nzira ikoreshwa n'abasuma hamwe n'abakora urudandazwa rw'abantu bikika mu kiza bahuye nabo bimukira. Marc Ravalomanana yahoze ari perezida muri Madagascar akaba yaritoje arondera gutwara ikindi kiringo. Yahamagariye abanywanyi biwe ejo kuwa mungu kwiyamiriza ibiharo vy'agategekanyo vyavuye matora mu gihe bisa n'uko ashobora gutsindwa uwo batavuga rumwe nawe yahoze ari umukuru w'igihugu Andri Rajolina. Niwe yahawe amahigwe yo gutahukana intsinzi mu biharuro vy'imfata kibanza vyavuye matora yabaye ku munsi wa gatanu. Ibiharuro vyatangajwe ejo kw'Imana na komisiyo ijeje amatora inyuma yo guharura amajwi y'abantu barenga imiliyoni 4 yaha Rajolina ibice 55 birenga gatoko 8% mu gihe Ravalomanana nawe yarafise ibice vyababa 45%. Abantu bari mu misi y'imiliyoni 5 nibo bivugwa ko bitavye amatora. Ibiharuro vya nyuma vyitezwe gutangazwa mu misi iri imbere. Radio y'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, metero 31 na metero 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na Facebook vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
nongere ndabahe ikazi imiryango igera ku 50,000 niyimaze kubakirwa muri 250,000 yatewe n'imyuzurira y'imvura mu ntango z'ukwezi kwa gatanu muri zone Buterere iri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura turi mu Burundi. Muri abo batarubakirwa basaba ko bushikirwa vuba kubera ko imvura igwa ari nyinshi muri kino gihe. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse.
Muri abo bamaze kubakirwa mu kiyange ya mbere muri zone Buterere, abatari bake barashima igikorwa ishyirahamwe Caritas ryegamiye Ekereziya Katolika ryabafashije. Nemerimana Florence ari mu bashima, nubwo avuga ko itabakwiye kuko afite umuryango wagutse.
Turashima Imana nk'ubunye yaduhaye aho tuba turaba, nubwo ari inzu ntoyi turayibayemo uku unye ntitukiba mu ihema muri za hema bari baduhaye. Turazishima uko nyene uko Imana yabigize. Hajewe ndi mu bana batanu ndatu naje n'umugabo tuba umunani, ntidukwiye n'abana bacu. Abana barara muri saro natwe tukarara mu cumba, ibintu tupomberanya muri saro n'abana nimbabura n'ibyo duteka.
Mu miryango 50 imaze kubakirwa hariyo zitaruzura neza, bafise umuhango wo kuzozinjira imbere y'uko turangiza uyu mwaka. Hari ndogo Gapitolina numwe muri abo.
Ubu ndavyakira neza cyane kubera tugize muri aya mazi ari imvura ikabasha duhagarara nyine siporo ubuyoyo tuse niyo tumva. Ndashaka nyine ariko mugati twizeye ko minsi mike yaje kudushikiriza amazi kuko bitwemeye ko ngiye cya bonane. Ndashaka ko hazi rose niyo. Niyo ariko twese minsi mike yako iko aragerageza uko bashoboye kose.
Uyu mutamakazi nibigira mwajuma umwe mu bakibaye mu mahema asaba ko bo bararonkejwe amabati kugira babe barisanurira izabomotse.
Ngo ntibanyubakira ngo mukozi kwa kabiri abandi mu kwa gatatu ngomye ngaho tani kintu nakibona umva jewe sika ko bambari sikaye ngaho nyene mu gahema ndorereye ho nyene ndabishura zombarira abantu abale bampeza amabati usakaje ngahana je ndi mzamo kundi mukunyerera ndio ngahomba irya hema ntiri umfashije n'ubushaza bwanje icyo cyo nasaba bampaye amabati n'ivyiza ngasakaza.
Paruwasi Buterere niyo ifadikanije igikorwa cyo kububakira n'ishyirahamwe Caritas. Patiri mukuru Nibigira Martin ayirongoye avuga ko iruhande y'abashika 50 bamaze kubakirwa bagize ica gatanu c'abatagira aho bakika umusaya muri Buterere kubera imyuzurira y'imvura. Iyindi miryango 50 izokubakirwa kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka buca twinjiramwo. Ariko kandi iyi miryango irasaba ko yobandanya ishigikirwa no mu bijanye no gufungura.
Byaraheze kuko urazi nk'izo twari twarimye byaratwa guhera ku myumba tuduharage amashu byose byaratwa urutuko twasaba kurima bushaje. Numva kugeza urumva atujya barabaduhanye tudufashe muri we nk'ubu twaraheze. Numva inzara kabisa kubera yacitwinjira na kabisa twari twateye byatwa ubu twatukije ubududu twari twarimye. Ariko urumva ubu no guhangayika rero kuko muri ariko baratubakira akazi ahubwo nk'uko bamwe badufashe nibo basaba katwongera nk'uduharage wabakoze.
Ibikorwa byo kubakira amazi y'imiryango byatanguye mu kwezi kw'icumi inyuma yaho umuryango w'umwe bwa Buraya usohoye itangazo mu kwezi kwa gatandatu haheze ukwezi inyuma y'imyuzurira iteye ivuga ko itanze imfashanyo ingana n'amafaranga y'amanyaburaya 170,000,000 ni ukuvuga imiliyoni zirenga 350,000 z'amafaranga y'amarundi. Muri iryo tangazo abasinzikajwe n'imyuzurira baharugwa ku miryango igera ku 700 iri mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo yaho. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakeneye tukiri ku makuru avugwa ku Burundi ejo kwa Mungu ubushikiranganje bwo kwivuna basi mu Burundi bwasohoye itangazo busaba umwe bwa Afrika gusubira ku ngingo yo gusaba gukura abasirikare b'Abarundi bagera ku 1,000 mu nteko buzamisome kuva mu ntango z'umwaka wa 2009 zo ari mu kwezi kwa kabiri. Igisirikare cy'u Burundi gisigura ko mu nama yo kwa 30 kwezi kwa 11 uno mwaka hari humvikanye ko abasirikare bazogabanywa batabwirizwa kurenga 341. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu i Nairobi Elojwirikaneza.
Iyo tangazo ryatewe kumukono na Colonel Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yiyamize ingingo y'umugwi w'umwe bwa Afrika ujejwe amahoro n'umutekano yo gusaba igabanywa ry'abasirikare 1,000 b'Abarundi bari mu nteko za misom mu gikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia. Colonel Biyereke asigura ko ibitegerezo ingabo z'Abarundi byumvikanywe ko kugabanywa bitarenga 341. Yabivugiye mu kiganiro yahamenyesha amakuru y'i Bujumbura kuri uyu w'Imana abasomera iryo tangazo
harasabwe ko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu n'ibikorera muri Somalia bifadikanije na MISOM ko byofasha mu gushyira mu ngiro igabanywa ry'abasirikare b'Abarundi igihumbi bisabwa ko byoja mu ngiro ku igenekerezo rya 28 Ruhuhuma umwaka w'2019 iyo ngingo iratandukanye n'integuro ndangabikogwa yembejwe ku igenekerezo rya 30 munyonyo ibihumbi 2018 mu gihugu cya Ethiopia n'umugwi mpuzabikogwa ujejwe gutunganya ibikogwa bya gisirikare muri Somalia aho bavuga neza ibitigiri bizogabanywa mu ngabo zigiza MISOM hisunzwe itunganywa rishasha ry'inteko n'ibitigiri hamwe n'ingene ibikogwa bya gisirikare bitunganijwe muri MISOM muri iyo nteguro ndangabikogwa baravuze neza ko hazogabanywa abasirikare b'Abarundi bakorera muri Somalia bangana amajana 341 itariki 22 Ruhuhuma umwaka w'2019
umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi ahamagara inzego zibijejwe gufasha gutorera umuti cyo kibazo
muri iyo nteguro barasaba ko MISOM igabanya kuri iryo genekerezo nyene abasirikare igihumbi abo nabo bakaba bari kuva mu nteko ziri muri Somalia z'ibihugu byose bifiteyo ingabo twihweje ko ingingo y'umugwi w'ubumwe bwa Afrika isaba igabanywa ry'abasirikare b'Abarundi igihumbi bakorera muri Somalia iteye kubiri n'ingingo yafashwe n'umugwi mpuzabikogwa ujejwe gutunganya ibikorwa bya gisirikare muri Somalia urwego rwo kwivuna abasi b'u Burundi rurasaba inzego zibifitiye ubushobozi kuvugana n'inzego zifite ububasha kugira ngo icyo kibazo gitunganywe hisunzwe intahe n'ingingo
kwa 19 ukwezi kwa 12 turimo umugwi w'amahoro n'umutekano mu muryango w'umwe bwa Afrika wandikiye igisata cy'ibiro byawo n'ibirangura ibikorwa muri MISOM usaba igabanywa ry'abasirikare igihumbi b'Abarundi gushika mu mpera z'ukwezi kwa kabiri umwaka uza uwo muguvuga kwiryo gabanywa ari mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ibyasabwe n'ingingo ya 24/31 y'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi iyo ngingo ikaba itegekanya guha buhoro buhoro inzego z'umutekano za Somalia ububasha bwo kwitunganyiriza ibyerekeye umutekano w'igihugu cyazo ibihugu bifite ingabo muri MISOM ni bitanu gushika ubu nabyo ni Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia hamwe na Djibouti igihugu cy'u Burundi kigira kabiri mu bifite abasirikare benshi nyuma y'Uganda ubu ingabo z'Abarundi ziriyo zirenga 4,900 Eroje Wikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Republika ya Demokarasi naho ya Kongo komisiyo y'amatora yaraye itangaje urutonde rw'indorerezi z'amatora zigera ku 70 barimwo bazocungera amatora yo kwigenekerezo rya 30 ku kwezi ari nk'amwe y'amatora aramutse abaye muri bo harimwo abakandida bigenga abakomoka mu migambwe itandukanye ya politiki n'abarungitswe n'umuryango umwe bwa Afrika ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Claude Ganza Myamagana.
Komisiyo y'igenga ishinzwe amatora muri Kongo Seni yamaze kwemeza urutonde rw'indorerezi 270 zirimo iz'imbere mu gihugu n'izo hanze. Yatangaje kandi ko abahamya 270 barimo ababakandida bigenga abamashyaka n'amahuriro y'imitwe ya politike aribo bemerewe gukurikirana imigendekere y'amatora. Hemerewe kandi abanyamakuru 575, 84 muri bo akaba aribo bakorera ibitangazamakuru mpuzamahanga. Afurika Yunze Ubumwe yimaze kohereza indorerezi 80 ziyobowe na Diokunda Traore wigeze kuba perezida w'inzibacyuho wa Mali. Diokunda Traore avuga ko Afurika Yunze Ubumwe idafite ubushobozi bwo kohereza indorerezi mu gihugu hose ariko ngo aba 80 bazabibona uko amatora yagenze muri rusange mu gihugu hose. Tuzakora ku buryo aho bazoherezwa hose bazadufasha kubona ishusho nyayo y'uko mu gihugu hose byagenze. Tuje kandi kwigiranaho kuko duhuje bimwe mu bibazo kandi hari ibihugu byishakamo ibisubizo dukwiye rero gusangira ubunararibonye. Twaje kandi kugira ngo tugire umusanzu dutanga kuko muzi ko igihe cy'amatora kiba mu rugomo kwizerana bikagorana ugasanga habaho no guhangana. Rero tuzafasha gushyiraho uburyo bw'ibiganiro no guhuza abantu ku buryo ibintu bigenda neza. Vice Perezida wa Seni Norbert Basengezi yavuze ko aba bahamya indorerezi n'abanyamakuru bakwiye kugira uruhare rutaziguye guhera ibiro by'itora bifunguye kugeza amajwi amaze kubarurwa bareba ko byose bikorwa mu mucyo. Bwana Basengezi yavuze ko imashini y'itora izajya ifasha uwutora guhitamo umukandida we ubundi iyo mashini ikamusohorera urupapuro ashyira mu gasanduku k'itora. Ni imashini ariko n'ubundi abatari bake bakomeje kugira impungenge kuko hari abaturage bazaba bayibonyeho bwa mbere. Mario Ngavu uhagarariye Societe Civile mu mujyi wa Goma asanga bishobora guteza urujije abatora ku buryo byaviramo bamwe guhirwa uwo batari bagambiriye gutora.
La population, une très petite couche de la population avait assisté et avait participé.
Umubare muto cyane w'abaturage ntiwahuguwe ukuntu batora bakoresheje imashini, ariko sinzi ko batari bake batari ku rwego rwo kuba bakwinjira mu cyumba cy'itora bonyine, kereka baherekejwe n'undi, kandi bibyemewe gusa nko ku bantu batabona. Ariko benshi ntibigeze bakora kuri iyo mashini, ntibigeze bayigerageza. Muzi ko n'izi telefone zigezweho hari benshi batazi no kuzikoresha neza. Kugera imbere y'izo mashini rero wenyine ngo uratora bishobora no kumutwara iminota 20, bigatuma atora uko atabyifuzaga. Bwana Mario Ngavo avuga ko haba Societe Civile, imitwe ya politike na Senubwayo bagerageje guhugura abaturage, ariko nta buryo buhagije babonye bwo kugera kuri buri muturage.
Pour sensibiliser, il faut une salle, il faut le déplacer la machine. Cette machine ne se déplace pas.
Dukeneye ibyumba duhuguriramo abantu, ukazana izo mashini kandi zigenda kuri moto. Bisaba imodoka byanze bikunze. Ndetse bisaba gusaba abaturage iyo bari. Nta gihe gihagije twabonye rero cyo kubikora. Ku bwanjye nsanga abatora benshi bizabayobera nibagera imbere y'imashini, cyane ko hari amafoto menshi cyane y'abadepite urwego rw'intara mu gihe.
Et donc plusieurs des photos au niveau des députations provinciales et des députations nationales.
Aho Bugori numwe mu banyeshuri bo muri kaminuza ya Goma twaganiriye nawe afite impungenge z'uko abaturage cyane cyane abataragize amahirwe yo kwiga bazabyifatamo, kimwe n'abatuye mu bice by'ibyaro imbere y'imashini zitora bazaba babonyeho bwa mbere mu buzima bwabo.
Je pense que la CENI devrait d'abord commencer par préparer la population congolaise. Je suis un jeune étudiant.
Ntekereza ko CENI yagombye kuba yarabanje gutegura abaturage. Nkanjye niga muri kaminuza, ariko sinigeze na rimwe ntumirwa mu mahugurwa arebana n'uko izo mashini zikora. Twe nk'abanyamujyi byibuze twagerageza kuko dusanzwe tuzi gukoresha imashini zisanzwe za telefoni zigezweho. Ariko abaturage ba Congo ntibagarukira mu mijyi gusa. Murabizi ko Congo ifite imijyi mikeya ugereranyije n'ibice by'ibyaro, kandi ibyo byaro byose ntibyahuguriwe gukoresha izo mashini. Ubona CENI irimo gukinisha abaturage. Komisiyo y'amatora ivuga ko nyuma y'uko kwiyamamaza bisojwe ku buso bwose bw'igihugu, kurwanira kwireherezaho abatora bikwiye gusimburwa no guharanira ituze no kwitwararika mu gihe bategereje umunsi w'amatora tariki 30 z'ukwezi. CENI kandi ivuga ko imashini 4,500 yatumije muri Korea y'Epfo zamaze kugera i Kinshasa, zirahasanga izindi 1,000 zahageze ku itariki 19 z'ukwezi. CENI ivuga ko kuzishyiramo programu n'imyirondoro y'abiyamamaza bitwara amasaha 60, bivuze ko bizasozwa tariki 25 z'ukwezi, zikazifashishwa tariki 30 nta kindi kibazo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Kazi Yesu, kazi mukiza, haleluya.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murumva ko twatanguye kanweri tukinjiremo aho muri, twibaza ko namwe mwatanguye kuyitegurira kuko ni eja aho bukera mugabo akenshi ku no munsi wa 24 niho benshi batangura no kwihimbaza hatandukanye, usanga hariho n'ibiriko birakogwa. Karirimbo ni hari joro. Hama mudikiganiye wanyu mu ntara dushimye kuba hakanya kugira ngo mutubwire uko muri ko murayitegurira. Wa mbere duse ku murongo bakaba ari Fabien. Fabien Ikadze.
Ego murakoze cyane.
Mwerere hega Fabien.
Mwerere murakoze mu Rwanda mu karere ka Ngoma.
Haravugwa makinga aho Noheli muyiteguriye gute?
Oh, nayo yiteguye neza. Turagusha twabasabaga ntago turi kumva neza radio Ijwi ry'Amerika ntago irimo isamira neza na
Ito kibazo kirahari kuva ku wa gatandatu. Hama ababijeje mu gihugu cy'u Rwanda batubwiye ko bishobora kuba biriko birava ku miyaga, ariko turabandanya tubikurikirane hagufi, hama tukagira ico tumenye kindi kirenzaho kugira ngo buhinga abahinga bacu bariko barakurikirana abashobora kwikemura. Muraza gusubira kumva Ijwi ry'Amerika tankomanda.
Yego rwose, murakoze.
Hama rero nawe nayo muri komite gura gute?
Nayo yiteguye neza. Ne turiteguye, abagura imyambaro baraguze kwambara.
bihangwa nabyo twarahashye byo kurya ya urebye twiteguye neza
hanyuma ubona mu mabarabara hatandukanye wundi nka kera wasanga aha abantu baciye babona utuntu dutandukanye bya biti bya Noel ibyo bita Satan de Noel zatangwe kugurishwa abantu bona bariko baracana cana ko kugura utuntu n'utundi niko biri canka
yego niko biri rwose ku masoko ibintu sivyo ko bisa n'ivyantahenda cane bitewe nyine na Noel ya ibicuruzwa byazamutse cane
haduze nk'iki na cane cane
inyama akaboga kazamutse imyambaro yarazamutse n'ibindi byo kurya byinshi byagiye bizamuka
no kwihangana
ego nta kundi
ego urakoze cyane Fabien tukwifurize rero Noheli naho itaragira mugabo turayinjiyemo bukebuke mu masaha makenya
ego nkaba nagira rero nifurize umuryango wanjye mukuru wanjye Claude wiseherere i Bugande mushiki wanjye Mukagatare Jardine mama wanjye imiryango yanjye yose harimo abaherereye aho bita igahurire n'abari i Remera ina Kibungo n'abandi bose bafite icyo dusana ndetse n'abandi banyarwanda bose muri rusange mbifurije Noheli nziza n'umunsi mukuru n'umwaka mushya bwa 2019
urakoze cyane rwose Fabien ngira umunsi mwiza kandi na Noheli nziza mu bawe
yakoze kandi rwose kibazo mu kidikemure kuko biravuga nabi cyane ntabwo turi kuyumva
yego mura turiko turakurikiranira hagufi
yego murakoze
turase kandi na kwizera ikaze ku ijuru rya Amerika
alo
ikaze ku ijuru rya Amerika
yego murakoze
twakwiriheka kwiza
ndi Bujumbura mu Burundi
Noheli ngaho mwatangwe kwitegura gute
Noheli turayitegura kubera ibiciro byaraduze ariko twebwe ejo tuzoja gusenga hama tuvuye gusenga tujye hamwe n'abandi tugura agafana dusangise
ni ibiciro byaduze n'ibyahe
ibiciro byaduze ni ubushaka bwavuye ku mafaranga 2,500 ushakuja kuri 2,500 n'umuceri warazimbye wakuye ku 2,500 ujya kuri DMS
usibye muri kino gihe cya Noheli none canke byaduze imbere yaho gato
oya ni muri iki gihe cya Noheli hambayeho n'ibiciro byo kwiyunguruza ujya ruguru byaraduze
byavuye kuri bingahe bija kuri bingahe
itike yavuye ku mafaranga 2,000 ijya ku 2,500
aho ni uva Bujumbura uja hega kwize
ukugenda ingozi no kuva ingozi utino i Bujumbura
hama hariho nk'ababijeje baratanga impamvu muri iyo miduga kuko hari habaye n'ubukene bw'igitoro ubwo ntibyaba byavuye kuri ico gitoro ca Kenya
birashobora kuba igitoro cyari gikenya ariko ku iyi minsi mikuru abashoferi usanga ari kikamukiza kubera abantu baduga bajya ruguru kugira iminsi mikuru abari benshi
nuko rero hama rero ugashaka kwifuriza Kanoheli bande naho tutarageraho neza bari kuri atubwira uko muyitegura ariko nitwogenda tutaguhaye akanya ko kwifuriza
nashaka kwifuriza Noheli nziza ababyeyi bande nasize ruguru ingozi tata na mama hamwe na mwishiki wanjye wibuye ingozi n'abana biwe Fisto Audrey na Tani nifuriza Noheli nziza abanyeshuri twiganye ingozi kuri Sebuye n'abanyeshuri twigana ino kuri Compete Square do Kanyosha
urakoze cyane rwose kwize
nina mwebwe mwampaye umurongo ku gihugu cya Amerika
urakoze
ngo namwe murakoze kumpa umurongo
akaririmbo ni Gloria na karirimbo ka Chorale Saint Dominique Chorale y'Ugwaruka iririmbira mu gisagara cha Bujumbura muri Chorale Saint Dominique nyene kari muri album yabo isa nk'iya nyuma ibaheruka gusohora itwa Ndemera tukibaza ko aho muri icyo gihe Amerika ariko yabafasha kwinjira muri Noheli haba mu turirimbo no mu biganiro turase na Ziringiro ikaze vye urakomeye
aho
mu Karongi Noheli muyiteguriye gute?
Noheli twiteguye neza kuko nyine twatwaye imizigo myiza n'ubusanzwe tuzakina Noheli. Ubwo rero ibintu n'ubuyohe ariko nyine ngombwa harimo wenda n'abatazayibona nabo wenda nabihanganisha wenda harimo n'abantu batayizera bakavuga ngo wenda Noheli batajya bayizihiza.
Ni uburenganzira bwawe, urumva umwe wese aca ahimbaza uko abyumva n'uko abishaka. None ngaho mu Karongi ga Emi batangure kwitegura gute? Uhaciye urabona ko abantu biteguriye Noheli, urabona ko ari ikiriko kirakogwa gitandukanye nuko vyahora bimeze cyane.
Umuntu arimo aragenda abona ahantu hamwe namwe batangiye kugenda bazaga
inka
n'amatungo magufi yanjye n'ingurube n'ibindi n'andi matungo agiye atandukanye. Kandi ku mihanda umuntu arimo arabona abarimo aragenda agurisha ibirayi, ibitoki n'abagenzi benshi cyane byo niba bigenda biranga yuko hari umunsi mukuru.
Fabien hamwe na Kwizera bagutanguriye kuri telefone batubwiye ko aho bari bitigiri ibiciro byaduze hariho nk'ibyo kwiyunguruza mu Burundi ngo uvi Bujumbura uje Ngozi, uno watubwira ko nk'akanyama kaduze, hari wanyu hari ico birahindura ku biciro bitandukanye? Sabwe?
Ibiciro byahindutse kubera ko inyama zagura ₺180,000. Ariko ngo zimwe ziragura ₺200,000. Kuko yenda cyaguraga nka bitatu umuntu abona cyageze ku ₺400,000. Urumva ko n'ibirayi byaguraga ₺180,000 ariko ngo biragura ₺200,000. Urumva ko ibintu byose byagiye bizamuka cyane.
Ni ukwihangana.
Ni ukwihangana ariko nyine mu minsi mikuru niko bigomba kugenda kubera ko n'ibindi bintu byose umuntu atabyagiye bitanga ntabwo bimuha igiciro byari bimwe.
Yego, urakoze rero Byiringiro. Mugabo mbere yo kugenda reka nawe tuguhe nka bangahe ushaka kwipfuriza Noheli nziza kuko twayitanguye buriya urabye.
Noheli nziza ndayipfuriza abanyeshuri twigana ikigo cya SC mu Nzanga, cyane cyane abanyeshuri twigana Sinyafe mu PG, abantu bose bazi Byiringiro Emi Karongi, abanyarwanda bose muri rusange bagire Noheli nziza. None se hari icyo cyagusabye?
Bisabwe
nimasha kuba ambasaderi wanyu wenda byagenda bitewe bya
gahunda. Ngira ngo ufatira kuri Jean Claude Mugoboka nawe yavuga ko ari ambasaderi wacu, ubundi nta juri Amerika ryatangije uyu mugambi wo kuvuga ngo kanaka nabe ambasaderi wacu. Ni bo bonyine abadukunda bagenda barivugira ngo barashaka kuba ambasaderi cyangwa bakabiba. Ako kazina rero ntituzoka kubatiza utabishaka, tuzogafata hama ugende urakundisha juri Amerika abakunzi bawe.
Murakoze cyane namwe, kandi muzajya umwaka mushya muhire. Muzawuke ntuzabage
nawe ubizo kubere gutyo onye Emi.
Murakoze cyane kandi mukomeze mugire byiza cyane.
Urakoze. Turafite na Kome Comicards. Kome uratwumva?
Tawumva.
Uherereye Ibujumbura ko umenga kanoweli ni gute?
Ni sawa kabisa.
Mwiteguriye gute?
Asa neza, reka reka kumabarabara namaze gushyira aho yamantuza, urumva ko twiteguriye neza. Namwe hiyo ni sawa.
Twebwe na twebwe basha, ndabona yatanguye gushuha aho uca usanga hari amabara akunze kuranga Noweli, ibitukura n'ibisa n'ugwatsi rutoto.
Ndumva nize rumva uno munsi nakujya kujya gusenganya n'abaronka kanya kugira mwamaze kuvuka twiteguye ku mubiri no ku mutima.
Ego, nico gikuru. Hama nta biciro cyane rwose byaduze batubariye bike bike, aho uherere naho gute?
Aya ibiciro nyine ni kwa kundi nyine bimeze ba ni bisanzwe nyine ni bisanzwe. Nekuko urumva iyo ushaka kugura ikintu bawe yakiteguriye urayiganya na mahera bagikwiye, ntibyaduze cyane n'ibisanzwe kabisa n'isanzwe.
Ego, hama batatu ufise ku mutima kuko akanya katujanye ushaka kwifuriza Noheli nziza?
Uwa mbere ni wewe.
Urakoze.
N'abariko barasumvira ego bazagira umunsi mukuru mwiza n'abantu bose muri rusange.
Urakoze cyane rwose Kome. Ego nunga haduche duso zile kigani ili wanyo muna haratu no mwose nchutiba kunzi mwakoze kuwa na natwe na lidiani na hazwe na inda ki teramishije jomu gitondo tuzongera tobahe akanya ugirango ejugie chisa haa ingi ugirango mwandanye mwifuriza nyanoweli ya koze magbili ya bero ya gira nije amajwi hamwe na ajenio nashwa na ejweni mkangu siwari kumwe muhinga bivyo madu fashwa girango iki igani rogishoboke mandanye kura ni guamayu no uvyanyu initeguro mjiza ya noweli na noheri nziza.